Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti n'abagenzi muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane, itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, muri studio gatanu i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fideni Yongabo ndaramukije, naje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Twategereza kuraba ko inzego zijejwe umutekano, ni ukuvuga igisirikare n'igipolisi, uko vyari biri vyarubahirijwe, kuko mu gisirikare n'igipolisi ibice amaboko yose aserukiwe mu kungana.
Gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'Arusha n'ibyashyigaye akomokako, kugira tubandanye kubaka Uburundi bw'iteka, tubandanye kubaka Uburundi butekanye butagira mwinduru urangwa amahoro n'umutekano kuri bose.
Uwa mbere yari Abel Gashatsi mu mugambwe Iprona ushigikiye gutora ego, uwa kabiri yari Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu bashigikiye gutora oya. Bempe bavuga ku matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, ni mu kanya gato tubahe kaze.
Uyu munsi amakungu ahimbaza umunsi nkomeza amakungu hariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru.
Kutubahiriza ibiringo ku butegetsi muri Afrika bitera byiyongera.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yateye akamo mu itangazo n'umunsi wa kane ku mutekano wo kubahirizwa muri Repubulika ya Centrafrika.
Ubushinwa buremeza ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yemeye kuzohagarika guhingura ibigwanisho ruhonya nganda vya nucléaire. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini, twaye bateguriye tubahaye ikaze.
Amakuru yo hirya no hino ku isi mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru uno munsi kuwa kane. Muri ico gihe umugwi w'amashirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru uri kusaba ugukwirikiranira hafi ibibazo abamenyesha makuru bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganye navyo. Icegeranyo c'uwo mugwi gitanga uburorero butari buke bw'abamenyesha makuru bageramigwa mu gikorwa cabo, harimwo ugukwirikirana abasohora amakuru yagizwe ibanga, kwambika icyeye abanyepolitike no gukubagura abamenyesha makuru bitera vyiyongera muri Amerika. Uwo mugwi w'amashirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru umenyesha ko ivyo bitageramira gusubwa ubwigenge muri Amerika ko bifise n'ingaruka no mu makungu. Amashirahamwe yamara amenyesha ko naho hari ivyo bibazo ku bamenyesha makuru muri Amerika muri iki gihe, ibwirizwa shingiro ryaho rikingira uburenganzira bwabo ku buryo itangazamakuru ryo muri Amerika riri mu yigenga kurusha ayandi ku isi. Amashirahamwe atangaza ko imvugo ikoreshwa na Perezida Donald Trump ko amakuru ashikirizwa n'itangazamakuru ari ibinyoma afatirwa ko akarorero n'abategetsi b'ibindi bihugu harimo Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, Perezida wa Siria Bashar al-Assad n'umutegetsi w'igihugu cya Myanmar Aung San Suu Kyi. Gutoteza abajejwe itangazamakuru biriko bigiramira uburenganzira bwo gushikiriza amakuru.
Muri ndwi inama nshingamateka y'igihugu cha Chad yatoye integuro y'itegeko ryo guhindura ibwirizwa shingiro, ivyo bikaba bigiye guca inzira izoha Perezida Idriss Deby uburenganzira bwo kongera gutwara igihugu ibindi biringo bibiri. Umutegetsi yasanzwe ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda. Ku itariki 17 z'uku kwezi naho Uburundi buzogira amatora ajanye n'ihinyanyugo ry'ibwirizwa shingiro, navyo bikazoha uburenganzira Perezida Petero Nkurunziza ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuguma ku butegetsi ikindi kiringo cy'imyaka 16. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuzima bw'abanyagihugu butera businzikara mu gihe Perezida Joseph Kabila yanse kuva ku butegetsi naho yarangije ikiringo cy'intwaro yiwe haciye amezi 18. Mu ntango z'uyu mwaka, abahinga mu kigo cerekeye inyigisho z'intwaro na politiki muri Afrika basanze muri Afrika ibice 40% by'ibihugu byonyene vyubahirije ibiringo umutegetsi yemerewe gutwara. Abo bahinga basanze kandi ko abategetsi mu bihugu 15 bonyene nibo bavuye ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri. Umwanditsi w'ico cigwa havuga ko ingaruka zo kutubahiriza ibiringo zishobora kuba ingaruka zishobora kuba mbi cyane. Yamara naho leta zunze ubumwe za Amerika n'imigwi y'abashigikira intwaro za demokrasi babandanya kugwanya uko kutubahiriza ibiringo ako kamo gasa n'akagenda gatagaciro.
Radio Ijwi ya Amerika Washington DC kuri inkuru y'Amerika Afrika. Umuforomakazi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara International Committee of the Red Cross mu mfunyapfunyo ICRC yanyurujwe ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Iyo nkuru yemejwe n'iryo shyirahamwe. Cegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ICRC muri Somalia Daniel Omali avuga ko uwo muforomakazi yakora iminsi yose kugira yoroheze amagara ya bamwe mu banyasomalia barasinzikaye kurusha abandi mu gihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano muri Somalia Abdulaziz Ali Ibrahim yabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo mufasoni yanyurujwe mu kibanza c'ishyirahamwe ICRC rikoreramwo. Ibrahim avuga ko uwo muforomakazi aturuka mu gihugu c'Ubudagi ku izina ry'iwe ari Sonia Nintier. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara International Committee of the Red Cross mu mfunyapfunyo ICRC ritangaza ko inyuruzwa ry'iwe ryabaye ku munsi wa gatatu igihe c'isaha zibiri zo mu ijoro mu masaha y'i Mogadisho. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano muri Somalia Abdulaziz Ali Ibrahim avuga ko igipolisi cyatoye imodoka yakoreshejwe n'abanyuruje Sonia Nientied. Ishyirahamwe ICRC rimenyesha ko ririko rirakorana n'abategetsi ba Somalia mu kigoro kukumubohoza.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku Radio Ijwi rya Amerika arabandanya. Ubushikiranganji bw'Ubushinwa bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru yiteguriye guhagarika ihinguriro ryiwe ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire mu karere k'ibihugu vya Korea. Ubwo bushikiranganji bw'Ubushinwa buvuga kandi ko Perezida Kim Jong-un yavuze ku mugaragaro ko ingingo yo guhagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire ari ntabanduka. Mu nama y'imbonekarimwe, Wang Yi, umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida w'Ubushinwa, yabonanye na Perezida Kim wa Korea ya Ruguru inyuma yaho uwo mukuru w'igihugu havuye kubonana na mugenzi we wa Korea y'Epfo Moon Jae-in. Muri iyo nama itari isanzwe yahuje abo bakuru b'ibihugu, Perezida Moon na Perezida Kim biyemeje ko bagiye kunagura imigenderanire y'ibihugu byabo yari yaratosekaye haciye imyaka cumi. Imbere y'iyo nama hagati y'abo bakuru b'ibihugu niho Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yatangaza isi yose avuga ko yiteguriye kugara inyubakwa z'ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire kandi agahagarika ku mugaragaro umugambi wiwe wo guhingura ivyo bigwanisho n'ibindi vy'amamisile.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruka muri Afrika. Aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yataye akamo mu itangazo no musi wa kane k'umutekano kubahirizwa muri Repubulika ya Centrafrica. Yasavye abategetsi b'ico gihugu kugira itohoza ku bitero vyabaye incuro zitari nke mu misi ya vuba muri ico gihugu. Antonio Guterres asaba abantu bose begwa n'uruhagarara muri Centrafrica gukora uko bashobora kugira bagarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ari yamize ubwicanyi bwabaye muri Centrafrica ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ku mugwa mukuru Bangi. Asaba abategetsi b'ico gihugu gushira imbere y'intahe bidatevye abakoze ubwo bwicanyi. Ibihugu vya Botswana, Nigeria na Tunisia biriko bihiganirwa kwakira inkino mpuzamakungu za Olympic z'urwaruka zo mu mwaka w'2022. Iyo nkuru yatangajwe uno musi kuwa kane n'ishyirahamwe rijejwe inkino mpuzamakungu za Olympic mu mfunyapfunyo CEO. Ishyirahamwe CEO rishaka ko igihugu co mu karere ka Afrika cakira inkino mpuzamakungu za Olympic z'urwaruka zo mu mwaka w'2022. Iryo shirahamwe itangaza ko igihugu kizokwakira izo nkino hagati y'itariki 8 n'itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu ikoraniro ryayo rizobera mu gisagara cya Buenos Aires mu gihugu cya Argentine.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kutushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com.
Bwana hano mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi Iprona umugambwe wa Iprona wiyamamarije ingozi ukwemera ibwirizwa shingiro rishasha muri komine Ruhororo muri site yaho mu gihe aho muri site bashikiriza amakenga yuko ibwirizwa shingiro rishobora gutuma basubizwa ku nguvu iyo baturuka Abel Gashatsi yarongoye Iprona havuga ko ababigisha gushaka ababigisha guhakana ibwirizwa shingiro arabatabashakira ineza ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze arabidushikiriza
Ku kibuga kiri muri site ya Ruhororo Abel Gashatsi arongoye Iprona ku rwego rw'igihugu ariko arasigurira abadasigana bo ku Ruhororo ko umuryango wa politiki arongoye wihweje usanga inyungu waharanira mu ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe zubahirijwe inyungu nyamukuru Gashatsi yavuga n'amasezerano ya Arusha
bategerezwa kuraba ko inzego zijezwe umutekano no kuvuga igisirikare n'igipolisi uko vyari biri zarubahirijwe kuko mu gisirikare n'igipolisi ibice amoko yose aserukiwe mu kungana ivyo ntivyakozwe ko ibijanye no kugabangana ubutegetsi muri leta hagati ya amoko ni kuvuga bimwe 40% na 60% 60% abahutu 40% abatutsi ivyo muri ibwirizwa shingiro zagumyemwo ndetse hari yongereye ko ibijanye n'amoko mu nzego z'ubutungane bitahoramo
ivyahindutse kubegereye uburongozi bw'umukuru w'igihugu ntacyo byica kuri Iprona Abel Gashatsi avuga ko hari kindi nyamukuru baharanira
bazoza bababwiye ngo cegeranwa cy'umukuru w'igihugu ngo natazobamaze icegera cy'umukuru w'igihugu niwe azohe ari wa kabiri inyuma y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu atahari ni watuma kirano n'uwo muganga w'adasigana Iprona no munsi kenshi bavuze ngo icegera cy'umukuru w'igihugu umengo y'Iprona yamiharanira icegera jene n'uwo muganga no munsi
Aho yashika ku Ruhororo umukuru wa Iprona yakijwe n'indirimbo zimuhaya zishikikiwe n'izitanga ubutumwa hatangiwe ubwo butumwa haravuzwe imishamirano hagati yawo muri site n'abajeje intwaro ndetse n'abasigaye mu misozi bamwe mu bo muri iyo site baranahagarizwe amatongo impunzi zubatsemwo ategukira leta niyo yari yabaye imbarutso y'amatati beneyo bifuza kuyashikira ku nguvu bituma haba gushamirana inyuma y'ivyo bihe twashatse kumenya ico abo muri site biteze kuhinyanyugwa by'ibyirizwa shingiro
bizo shingira cyakira neza ariko umugona afise umwungenge yuko ashaka kuba ari intego iba yahindo yuko ari guhungura impunzi mbwiko hagati
abaje kugusanga batabomorera ko kwinzu
kwifuza ko hoba amahoro gusa
icyo nifuza amahoro kuba neza mu mahoro nyene tabiri kwa tabonera ko gashambara n'ubundi cyo togwa nyene urumva haburana babiri hagati ndumwe
ayo makenga yashikiriye abari baje kubasigurira igituma bo kwemeza ibwirizwa shingiro umukuru wa Iprona yabasabye gutekana
namwe nimwiyumvire kandi ndabona ko muzo bwenge kiretse yuko kumbure mwagowe mukumbure barakigutu ariko mwiyumvire uwo muntu aza kubabwira ngo niwatora ego ngo bazoca bagucura nibyo bintu ngo bazumvikana wewe uratora ego uzoca usimba tayanga nahakare mwari musanzwe muri ngaha
mu gusigurira abo muri site ya Ruhororo uko botora Gashatsi yunganiwe na konsiliya nibigira yahoze arongoye uwo mugambo
muratora ego kuko ego izobatuma sukuvuga ko ingorane mufise zose zoca zihera mugabo ntizoza ngo zongekane nimwatora ego
kwiyamamariza kwemeza ibyizwa shingiro mu mugambwe Iprona vyabandanirije muri komine ya Muhanga y'intara ya Kayanza uyu mugambwe uzobandaniriza ivyo bikogwa muri komine ya Rango iri muri yo ntara nyene kuri uyu wa gatanu muri komine ya Ruhororo y'intara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco Umugambwe Sahwanya Frode wemeza ko gutora oya ari uguhakana gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe kandi yaka ijambo abanyagihugu rero ngenda kumana cegera cuyoboye Frode mu kiganiro haramenyesha makuru yemeje ko ivyahinyanywe mu bwirizo bashingiro bishira imbere ugukumirana kandi vyaka ububasha inama nshinga mateka na nkenguza amateka arico gituma ahamagarira abarundi gutora oya mu matora yo ku wa 17 kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2018 ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana
icegera turongoye umugambwe Sahwanya Frode mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kane yemeje ko iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rije gusubiza inyuma ugufatana mu nda kw'abarundi kuko rya kijambo abanyagihugu rigakumira n'imigwi imwimwe y'abantu aha rero singenda kumana atanga karero kabigeze kurongora igihugu cy'u Burundi eka n'abafise ububira bubiri
igarukana chaki ndu cyo kukumira cyatumye abarundi tujyana gukumirana ehe duhere kubahoza barongoye igihugu cy'u Burundi intego irabakumira irabakijambo ariko wumva barinze bakijambo uwahoza arongoye igihugu cy'u Burundi uwo boho ijambo ninde y'integuro ni yamara kwemezwa kandi uwahoza arongijambo y'integuro irakumira abantu bitwa ngo bafise ububira bubiri abo bantu baronsubira bubiri nabantu bahunze igihugu hari ngorane mu Burundi kuva mu mwaka w'1972 dufashe usanga n'imbere yaho harabahunze abo bantu ro barabayeho kubera inyene ko cyari kimeze barafata ububira nka bubiri kandi hama amategeko y'u Burundi amabwiriza y'u Burundi arabyemeza
ikindi umugambwe Frode unegura kugira ucire imbere gutora oya nuko hari ingingo nshasha muri iyo bwirizwa ziho ububasha bw'ikirenga umukuru w'igihugu ngenda kumana akavuga ko iyo ngingo isa nigarukana intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi
mu ngingo y'16 y'ibwirizwa ryahora yategekanya yuko mu gihe umukuru w'igihugu yigenjeje nabi agakora ibintu bikiye kubiri n'ibwirizwa nshingiro agakora ibintu bishobora kujyanisha abarundi agakora ibintu bishobora gutuma igihugu kija mu ntambara byari bitekanije yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashobora gukorana bakabimubuza ananiranye bakamukura iyo ngingo rero hano bace bayikuramo nokuvuga arashaka gukora ibyo ashaka byose ntagire n'umuntu numwe amukorako ituma utegetse bw'igihugu wose buja mu minwe y'umuntu umwe kumwe ko kundwara za cyane bigaruka indwara za cyane
kubwiye ndongozi y'umugambwe Frode bu gutora oya no gushira imbere gufatana mu nda kw'abarundi no kwanga ko Burundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe
gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro komoka ko kugira tubandanye twubaka uburundi bw'iteka tubandanye twubaka uburundi butekanye butagira mwinduru burangwa amahoro n'umutekano kuri bose burangwamwo ukwishyira no kwizana kuri bose burangwamwo gusarikanya iby'igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira tuzotora oya n'ibyo azobatoye azobatoye ko abarundi tuguma dufatanye mu nda intwari ya demokrasi intwari ibereye ikabandanya itsimbatara bisigura yuko umuntu wese azokora ibyaha ahazinyegeza hose azorondegwa agahanwa tutemera gusubira mu ntwari y'umugambwe umwe ko bidashoboka
abajijwe ikiranga minsi kingi n'umugambwe Frode buzo kwiyamamaza mu gihugu icegera curongoye Frode yavuze ko bazoze barabimenyesha hageze kumva z'umutekano Leon singenda kumana yemeza ko hari bamwe babandanya bagabisha abiyamamariza gutora oya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Radijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda amakuru uyu mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya dukubitira mu Rwanda umutekano mu nkambi impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ubandanye kuba ikibazo kitavugwa ko rumwe mu mishamirano yabaye ejo bundi kuwa kabiri hari impunzi zishwe izindi ziri mu bitaro ziko ziravugwa nivyo mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yabagendeye mu bitaro haratubwira uko vyifasha
Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda iremeza ko umuntu umwe ari we witabye Imana nyuma y'umutekano muke wagaragaye mu nkambi icumbikiye impunzi z'Abanyekongo mu karere ka Karongi. Ibi byabaye kwa kabiri w'icyumweru nyuma yo gushyamirana hagati y'abashinzwe umutekano n'izo mpunzi. Bwana Rwama Jean Claude, umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri iyi ministeri, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abavuga ko hapfuye abantu batatu atazi aho bakuye iyi mibare. Uyu muyobozi avuga ko muri izi mvururu handakomerekeyemo impunzi 14 harimo 8 barwariye muri Centre de Santé iri mu nkambi n'abandi 6 barwariye mu bitaro by'akarere ka Karongi. Kuri ibi bitaro Ijwi rya Amerika ryanyarukiyeho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, maze abakozi b'ibitaro batubwira ko bitatworohera kuvugisha izi mpunzi kuko zitameze neza. Umuganga ushinzwe kubitaho nawe twashatse kumuvugisha, gusa dusobanurirwa ko afite abarwayi benshi barembye arimo kwitaho. Umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri Midimare, Bwana Rwama Jean Claude, avuga ko mu bakomeretse harimo n'abapolisi 4 nabo barimo gukurikiranwa n'abaganga. Uyu muyobozi avuga ko mu minsi mike hazatorwa komite y'impunzi nshya. Ibintu byamaganwa cyane n'impunzi zimwe zivuga ko komite yabo yakuweho kuwa mbere w'iki cyumweru bayi bayikunze ko batifuza abandi.
Naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo, nta yidi bijya komite niyo bavuga ngo bazashyira mu maginga tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye. Nayo bavuga ngo bashizeho nta yirashigwaho kuko arayitegeka ari Kigali, ubu tuzabyemerageza ngaha.
Twebwe tuzi ko nta komite iriho nshasha.
Ubu muyobowe nande?
Ubu ngubu nta bayobozi dufite, abo twari dufite ntago tuzi ahantu bari.
Rwamasobanura ko kuvuga ko komite yari kuweho yari ikunzwe, izi mvugo zitabuza gutoresha komite nshyashya.
Turacyategura uburyo twayishyiraho, nabo ari ibintu bihita bikorwa uwo mwanya.
Ese impunzi ko ubona zisa nkaho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere, ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya? Hari bamwe bavuga bati abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye.
Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri iyo nkambi yashyizeho no mu zindi nkambi. Iyo abayobozi badakora inshingano, batuza inshingano zabo, bakurwaho bakajya abandi.
Abandi bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo? Izi mpunzi zakunze kumvikanisha ko icyo zifuza ari uko bazireka zigasubizwa iwabo.
Turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo, kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze.
Icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukavanga, kuko nta mahoro dufite mu nkambi.
Umuyobozi ushinzwe impunzi muri Midimari, Bwana Rwahama, avuga ko kugeza ubu nta mpunzi n'imwe yigeze yifuza gutaha ngo ibyangirwe.
Ntawuzi umuntu gutaha. Icyo dukora nka leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu hasi ni ukugeza amakuru y'uburyo igihugu kizo mpunzi kifashe cyane mu bijyanye n'umutekano. Noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze.
Ni ukuvuga ngo hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda?
Rwose ubu ni uburenganzira bwe busesuye.
Yandikira nde?
Yandikira leta. Ishobora no kukwegera hasi nyine akavuga ati ndashaka gutaha. Byombi birashoboka, izo nzego zirakorana.
Ubusa bakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha n'uko batazi ko uko bikorwa.
Urwitwazo bagiye bagira nta wigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babimanye.
Kugeza ubu nta makuru y'uko umutekano mu nkambi wifashe twabashije kumenya, usibye twahawe n'impunzi ubwazo ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu watubwiye ko umutekano wagarutse mu nkambi. Twagerageje kujya mu nkambi kugira ngo twirebere ubwacu uko iki kibazo cyifashe, duhagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'inkambi, dusigaje ibirometero nk'8 ngo twinjire mu nkambi ya Kiziba. Abapolisi nahingukiyeho bwa mbere bambwiye ko nakwinjira mu nkambi ari uko mfite uruhushya nawe na Minisiteri ishinzwe iby'impunzi mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Karongi, mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu.
Urakoze Asumta.
Ngerageje kukosora gato. Asumta Kaboyi yabagendeye mu nkambi ntiyabagendeye mu bitaro. Murakoze.
Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yatanguye kumviriza ukwiregura kwa Jean Baptiste Mugimba ku byaha bya Jenoside aburana n'abashikiriza manza. Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDR imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yabwiye sentare ko ibyaha aburana vyaremyentanijwe n'akagwi k'abantu bafise imigambi kumutwara amatungo yiwe. Ku bindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagire Ubusa.
atangira kwiregura ku byaha bya genocide ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho bwana Jean-Baptiste Mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none ubutabera buramurega ibyaha bya genocide bine icyaha cya genocide icyaha cyo gucura umugambi wa genocide ubufatanya cyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide yasobanuye ko icyaha cya genocide gucura umugambi wa genocide n'ubufatanya cyaha mu gukora genocide byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye kubatanga buhamya bamwe bagenda bagaruka ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 1994 aregwa ko yasabiyemo imbunda zo guha intera hamwe zikica abatutsi gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi akanayegenzura gukora amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa kujya mu bitero byicaga abatutsi gutera inkunga radio televiziyo Libre de Mille Collines RTL mu mpine yafashwe nka radio rutwitsi n'ibindi Mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya 4 cyo gushishikariza abahutu gukora genocide yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya genocide yavuze ko amategeko atemera bari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya yavuze ko nabaye umutangamakuru amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira bwana Mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u Rwanda rusaba ubuhorande kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimure ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari intera hamwe Nyakabanda mu mujyi wa Kigali wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha uwo wari intera hamwe arashinjurega ko yagiye gutoreza intera hamwe mu kigo cya gisirikare Gabiro uwo wari intera hamwe aravuga ko Mugimba yagiye Gabiro mu kwa 1992 gutoza urubyiruko rw'ishyaka CDR yarabereye umunyamabanga mukuru Mugimba yavuze ko nyuma y'ameza n'ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka rirwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho kandi ko no gutoza intera hamwe byatangiye muri 1993 Mugimba yabwiye urukiko ko wafungiye ubutera hamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikare Gabiro ku ipeti rya sergeant byamuhaye kumenya Mugimba atoza intera hamwe ngo ntibyigeze bibaho yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa 3/2011 bwakiriye abatangabuhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije kuko mu 2010 ngo hari agatsiko k'abatangabuhamya bamushinja yasobanuye icyo yita agatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo yavuzemo witwarangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari Panorama mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarira imitungo umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu 2011 bwagombaga gutahura ako gatsiko ntibukore ikirego kimurega amagambo agira tumututsi n'umwanzu ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri Ethiopia za gutegekesha inka n'ayandi namwe muyo baregesha Mugimba ko yaba yarayavugiye mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda umucamanza bwana Antoine Muhimu kuri y'inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo yaziho uregwa yasubije ko amagambo nk'aya adashobora gusohoka mu kanwa ke yongeye aturetse n'ibyo no kugeza ngano ku mumbona sinigeze ngeri Gabiro simpazi icyakora umucamanza agasigara na kwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba batangabuhamya ubushinjacyaha muri urubanza Mugimba yavuze ko abandi batangabuhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za Nyarugunga ikindi mu byo ashingira haravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzwi nka passport yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukeka hatashoboraga kwemererwa iyo passport bwana Jean-Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR araregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide ibyaha byose araburana bihakana akavuga ko byacuzwe umugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali iburanisha rizakomeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatanu akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
kanya turasoza ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze Oriana mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo gutangaza amakuru muri icyo gihe umugwi w'amashyirahamwe haranira ubwigenge bw'itangaza amakuru uriko usaba ugukurikiranira hafi ibibazo by'abamenyesha amakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganye na byo
tubabwiye kandi ko ubushikiranganji bw'Ubushinwa bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru yiteguriye guhagarika ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear mu karere k'ibihugu vya Korea ubushikiranganji bw'Ubushinwa buvuga ko President Kim Jong-un yavuze ku mugaragaro ko iyo ngingo yafashe ari ntabanduka
umuforoma kazi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara International Committee of the Red Cross yanyurujwe ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Iyo nkuru yemejwe n'iryo shyirahamwe.
Muri ndwi inamashinga mateka y'igihugu cya Chad yatoye integuro y'itegeko ryo guhindura ibwirizwa shingiro, ibyo bikazocira inzira Perezida Idriss Deby kongera gutwara ibindi biringo bibiri. Aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, turabashimiye. Muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, tubifuriza ibihe byiza, tubatumira kandi kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, ariyo radio Ijwi rya Amerika.